sur amakuru mu kirundi
turi kwigenekerezo rya 14 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu tubahe mwiriwe canke tubaramutse bivana naho muri ko mudukurikira muhereye tunabaye ikaze muri aya makuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba ashimikiyane ni kuri ibikuru bikuru Ninkuru nziza ku kinyamakuru yaga n'abakunzi bacu kuko kuva kuri uyu wa mbere cyakuwe ku bihano bigihagarika gukora vy'agateganyo cyari cyafatiwe na CNC inama nkuru y'igihugu ijejwe gucungera ibinyamakuru ingene bikora mu Burundi kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka ingingo yafashwe n'ubwo rwego CNC nyene kuri uyu wa mbere hoba hari abakozi bo mu nzu babuzwa kuja gutora canke kwitoza umunsi w'amatora bagaca bahabwa akazi kumurengera n'abakoresha babo ivyo bikaba byiyamirizwa na mwe mu mashirahamwe y'abakozi bo mu nzu seni umugujejwe ibyo gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu uhamagarira uwo byoshikira mu matora yimirije kwitura inzego za leta na ikigo kiratiro kizwi nka mize viva ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kiriko kirasanuga umwaka ukabuheze harimo agahaze kukuntu ibijyanye na karanga ku Burundi katahawe ikibanza nibishikirizwa na bamwe mu bagendera icyo kibanza muraja kubyumva tunabafitiye inkuru yihariye iby'inkino nk'uko mubimenye iminsi yose ya mbere umunsi tukavuga ku rukino rw'agatebetebe ibi byose nibyo muja kumva muri aya makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na Matiyabo na Yesu ijwi ni Odiro Nkejimana mukanyisa Sidonido
Radio Indundi Culture
Nongere ndabahe mwiriwe nari mpejeje kubibabwira mu ngingo nkuru nkuru zano makuru inama y'igihugu ijejwe kugenzura ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi CNC yafashe ingingo yo gukuraho igihano cyo guhagarika vy'agateganyo ikinyamakuru yaga Burundi cyari cyafatiwe mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka urongoye CNC Esperance Ndayizeye akaba yamenyesheje kubushikiranganje mu byo bujejwe harimo intwaro hagati mu gihugu bwashikirije CNC urwego rujejwe kugenzura ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi ku mucu janye na dosiye y'ishyirahamwe ya Djibouti icyo kinyamakuru yaga Burundi gikukira wabonetse ahubwo bushikiranganje bwasabye urwo rwego CNC ko yaga Burundi yosubira gukora ukuri kwamye
Inama nkuru ijeje kumesha makuru CNC yari yahagaritse iby'agateganyo kimenyesha makuru ya Gaburundi biturutse kuko ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu busanzwe bujeje amashirahamwe utabona neza dosiye y'ishirahamwe Djibouti cyo kimenyesha makuru ya gagikomokako mu iketi ryo kuwa 11 ndamukiza 2025 ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bwandikiye inama nkuru ijeje kumenyesha makuru ukabwaramenyesheje ko umuco warubutse kwishirahamwe Djibouti rikora bice mategeko wabonetse yuko rero ikimenyesha makuru yaga gishobora gusubira gushikiriza makuru ukuri kwamye inacho gituma inama nkuru ije kumenyesha makuru yacikorana vuba bwango kugira ngo yihweze ico kibazo ikaba yafashe ingingo yo gukuraho igihano cyo guhagarikwa by'agateganyo yari yafatiye ikimenyesha makuru yaga ico kimenyesha makuru rero kikaba gishobora gusubira gushikiriza makuru ukuri kwamye inama nkuru ije kumenyesha makuru iboneye akagiho gushimira ikimenyesha makuru yaga ko cihanganye mu kurinzira ko ico kibazo kiva mu nzira inama nkuru ijeje kumenyesha makuru ikaba ihamagara ikimenyesha makuru yaga kuja mu bindi bimenyesha makuru ucyo bafashanye mu iterambere ry'igihugu cy'u Burundi
Esperance Ndayizeye arongoye CNC mu bijanye na politike ihuriro ry'abakozi bo mu nzu mu Burundi ririyamiriza ingendo yo kubuza abo bakozi uburenganzira bwo kuja gutora bahora babuzwa n'abakoresha babo mu bihe by'amatora nka yimirije iki kibazo kiri mu byashikirijwe mu Gwiseni ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu hari mu nama yahuje n'abegwa n'iby'amatora ku munsi wa gatanu w'indwi heze mu gisagara cya Bujumbura Umukuru w'igihuriro yavuze ko ibi byabonetse mu matora aheruka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ariko umukuru w'umugwi ujejwe iby'amatora yaremeye ko aho byosubira gushika bizokosorwa inkuru dushikirizwa na Kristalize Harerimana
Ni kibazo cyashikirijwe na Richard Manirambona arongoye runani rwamwe mu mashirahamwe y'abakozi bo mu ngo avuga ko umunsi w'itora hari bene aba bakozi abakoresha babo baba bene intambamyi kugira ntibaje gutora canke kwitoza
hari abakozi bo mu ngo turafatwa n'iri kugira bwanjye ngo dutora mu matora y'ibihumbi na mirongo ibiri narabishyikirije ariko nabonye ibitakora umukozi wo mu nzu ujya gukoresha wanjye wabari kuri pozisiyo rwose arambuza gutora cyangwa arambuza kwitoza uwo munsi atangirira ku bikorwa abandi bakabagereza uburangamuntu abandi bakabagereza amakarita y'amatora icyo gihe rero ntibaza ariko mu matangazo muhora gutanga twe twasaba yuko icyo kintu mwokidushyiramo nk'umugwi wigenga ujejwe amatora ko atamukoresha yozirimu mkotu nyo mbamuga na mpangu kwenye tumusi wa matora niyo tuzo na yuki demokrasi ya tume mkutu tukira ya mamale ije tuzo na tuzo na mwambu babu nituwe ganzila
kuri ico kibazo Prosper Ntawagwamiye arongoye seni umugwi w'igihugu ujeje gutegura amatora asaba ko wobuzwa gutora yo kwitura abajeje intwaro
byo byanye n'abantu usaba koze gusa muri rusange n'abantu bahungabanya canke bonona gateka kazina muntu na cyane cyane kubuza umuntu urenganzira bwo gutora nibaza ko ibyo bintu bishitse byo vugwa bigakosorwa tutiri turaje muri soko ni ruze cyane ku kabajende umuntu agombye kwa kurenganzira uwundi kuri cyane kiriya mu madroit et devoir z'umwene gihugu ibyo byovugwa bigakosorwa
gushika ubu umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura niho harugwamwo igitigiri kinini c'abakozi bo mongo kuruta izindi ntara ubu baharugwa mu barenga ibihumbi jana
nayo mu bijanye na gateka kazi na muntu umugwa w'igihugu wigengura bivyagateka ka muntu mu Burundi urasaba ko mu gihugu hokorwa amatohoza yimbitse kugira hamenyekane igituma urudandazwa rw'abana ruvugwa mu bice bitandukanye muri kino gihe bimenyekane inyuma yaho tumaze imisi tubashikiriza abahagaritswe bagira bajabukanwe mu gihugu kibanyi cha Tanzania bacishijwe mu ntara za Rutana na Makamba umukuru wo mugwi asigura ko abo bana baje gukorega ubuja ari kibi kibishe 67 nyini muraba asanga muri rusanga abo bana bahitamwe guti imijyango kubera ubuzima butabereye baba babayemwe mu mijyango yabo
abana ntibarekuriwe gukora ibikorwa icyo cyose hageze aho haburudandazwa kw'abantu cyangwa urudandazwa kw'abana urumva n'icaha cyiyongereye ku kindi ni kuvuga ko ni kibi kimwe kibiyishe kufata umwana atazi amategeko mugenga ataragira nguvu zikwiye bigaca bimubuza n'indi mirimo yoranguye nko kujya ku ishuri kugira ngo azoshobore gutegura kazoza kiwe ugaca usanga nabo abantu babatwaye ntibabasigure neza ibyo bagiye gukora kandi sinibaza ko nabo bibasigura bitahuye muri CNDH ahubwo dusaba ko amatohoza yimbitse yoba kugira bamenye mbega abo bana bagenda babasanzwe babayeho gute mbega bahora mu mirimo nk'iy'abandi bana bararetswe mu miryango baraja ku ishuri baronka ivyo bafungura inzego zirabitaho kugira ngo tumenye ko imiryango yacu imeze neza mbega ku mibano abavyeyi babo bari bifashe gute bariho niba bariho bari babanye gute sinibaza ko umuryango wifashe abafise ivyo bafungura ahantu hari ubutegetsi buguma buzabura abahimiriza gukorera ibi nibi abana babaraba bakabacuka ku munota ku munota sinibaza ko umwana yovaho ngo agiye gukorera muri Tanzania kenshi imwe n'ivyo bintu bikorwa na leta kuko leta niyo ishira mu migambi yayo ingingo zimwe zimwe zijanye nk'izo ni kuvuga rero yuko leta cyangwa abayifasha leta kuko leta yakishize mu migambi y'ivyo kokorwa nahito ariyo nyine bikoze irashobora kubironderera uburyo cyangwa ikarondera abandi bantu bafashanya kugira ngo ico kintu gikorwe
Radio Indundi Culture
Amakuru yacu murashobora kuyumva kuri FM 88.8 n'ibice biri muri mu gisagara cha Bujumbura no mu micungararo yaho canke 99 n'ibice 9 mu ntara zindi zigize igihugu cyo Burundi na mu makungu mukatwumva ku buhinga bwa none mukandika Indundi Culture akaburungu kome bamwe mu bashinga amateka barafise impungenge ko leta yo bidafise uburyo bukwiye bwo kugurira umwimba barimye w'ibigori abo batowe n'abanyagihugu bakagira amakenga ko nuwegeranijwe ushobora kuba imva gusa mu gihe atasoko yo biraboneka leta y'u Burundi yoyo ivuga ko yashinze igiciro kugira ikingira umwimbu ariko ikagabisha abadandaza kudahirahira ngo barenze igiciro cyashinzwe na leta kuko hashobora gufatwa ingingo zindi jando dye na himana
afatira kubibaza ashikirizwa n'abarimyi umushinga amateka na Tore Karorero ashikiriza amakenga janye no kuba leta iyo bayiteguriye kugura umwimbu w'ibigori nyuma yaho ishingiye igiciro ku kiro c'intete
n'ikigo anajesa twebwe turi kuri tele baratubaza bati mbega ko dufise umusesekara w'ibigori leta y'u Burundi ikaba yashinze igiciro c'igihumbi n'amajana indwi ati mbega bya bigori dufise muzo bitugurira
uyu mushinga amateka arongera akagira ati mbega ko mbona hari ibigori byegeranijwe bikaba bisa n'ibiko biraba impfagusa hoba haraboneka isoko
Imana yari yaduheza gitura nimba umusesekara mugabo nawo nyene tubona yuko uri kuradufaho ubusa ko n'ivyari byaguzwe tubona yuko tutarabona marché de kurima mbega mwobwira iki abariko baratwumviriza basanzwe bafite ibigori mu mihani wabo
umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca atanga umuco kuri uwo mwitwarariko atanga uravuga ko leta mu gushinga igiciro ku mwimbu ifise ivyikorera ko ivyo navya hanini ngo bikaba bihagaze ku ngufu zibazakoreshejwe kugira uwo mwimbu uboneke ko rero ahanini ari gukingira umwimbu
leta yasize igiciro kubera yuko hariho ingufu za leta abene igihugu batazi mu rujya mu mbuba baronze izo ngufu za leta ziva hehe aziva muri twaturusho leta irihira umwene igihugu ariko mwifumbire mu miti yo gupoma muri dorome n'ibindi byose nico gituma leta mu gushinga igiciro iraba rukudo production
Gervais Ndirakobuca asanga hamwe badandaza bohirahira ntibabarije ico giciro cashinzwe hari izindi ngingo zizoheza zigafatwa
twibaza neza yuko bene wacu babadandaza bo kwisunga iki giciro leta naone yabona batari ko barakisunga leta izocifata izindi ngingo nazo kugira itunganirize abene gihugu
kwigenzo rya 18 ntwara n'umwaka ubushinganje bw'uburimyi akaba ariho bwashira habona igiciro ku kiro cy'intete muri iryo tangazo ikindi gishasha carimwo hakaba ari uko abadandaza babishoboye bashobora kugura umwimbu ariko bubahirije igiciro cy'amafaranga y'amarundi 1,700 cashinzwe
nayo mu bijanye na karanga ingenzi n'abanyamyuga bamwe bakorera mu kigo ciratiro cy'Bujumbura Mize Viva baranegura ko mu bikorwa byo gusanura ico kigo nyene biriko biramarikira ngo kingana umwaka biterekana ingufu zawe bijanye na karanga ku Burundi nkuko radio indundi kiritire yavyiboneye kuri uyu wa mbere nkari hubatswe urugo rwa kera n'inzu y'ibwami ubu harononeka yategwa n'amazi ku buryo biboneka ko atangenzi herutse kuhagendera ikindi kibuze ni kibanza co bitswe mu ingoma abo bose bidoga ko ingufu ziboneka ariko hatunganywe kibanza co kwidagadura cyakira n'abagira imanza zitandukanye no lisinduye imana
Ikiringo kiriko kiraba mu mwaka ibikorwa byo gusubiramo iryo ratiro bitanguye impinduka imaze kuba sikinyegezwa kurengana no kungenzi yahakiriwe mu minsi heze kuko kuvyapa biri kugwinjiriro eka no kuruzitiro rwaryo hakaka amarangi y'ubwoko butandukanye yarasizwe ahanahandi hamwe haranategwa ubwatsi bwo gushariza bitagazo mu gifaransa ahahuri ibinogo n'utundi tunenge kunyubako hamwe birafurigwa ariko gushika manga ya kunyubako ndanga karanga uhereye ku rugo hambere gushika ku nzu z'ibwami zirurangwa mu ntakirakogwa ibikingi byago byaraguye ntivyegugwa nkuko twabyiboneye akayira kahinjira karamaze kumeramwe ibyatsi bibambazi bya zanzu hamwe byarabuze biragwa kubera imvura hasi muri zanzu haranyengeterewe no kuva kwazo hamwe haramaze no gusidagurika nabikoresho ndanga karanga byukuri bizibitsemo kiretse go byari bishashe kuburiri ariko nabyo biriko birahaborera umutama bareke Musa duhuye tuvuye hati ntibibereye
umuntu atashikuje abonye bijyore ko ari bwa bose biramo akabariza akaba ku mwami no kuba biteguye kuko ibindi bihugu byose biragira za mizivive zikagira nini bako barutse babona base kubacya babasi nande ni kwa bikwira mugabo biko birananira biko birabavyiza
ikindi kidashoboka kiboneka ni kibanza cagenewe gushingurwamo ingoma izo twahabonye zimwe ziteretse mu nzi biramwe birori izindi nazo zibitsi ibyo nabyo biridogegwa Ismail Sindayigaya numwe mu banyamyuga bakorera mu iratiro gi Bujumbura
ingoma bazikubikira muri stade nyene ngaha anyibubaze
ntanzu ingoma ihari
oya kunuruhombo kandi ingoma y'u Burundi ari rongoye cyabanza cyambere
ico bikoze mu gihe ca none abagendera n'abakorera muri ico kibanza baremeza ko ingenzi ziyongera ku minsi soze 7 ariko zihurumbira ibirori bitunganirizwa mu kibanza bita Safi Beach gikoswe n'umugwiza atunga yigenga akorera mu nzu yaho zari biro by'ubuyobozi bw'iryo ratiro aho baracuba kutuzu twubwugamo dutunganijwe mu buryo bwa kijambere arisho gituma bamwe mu ngenzi n'abanyamyuga bahakorera basaba kw'ibya karanga nabyo byokurikira umurindi canke bikanatandukanywa n'iby'ubudandaji
aka kabare sinzi impamvu karaje ngaha botandukanya kabare bakakunguruza canke imizevi bakayunguruza
abagendera ratiro gi Bujumbura rero baryoherwa n'ibirori bibera muri ico kibanza naho ibyo kuritunganya gushasha atawemeza ryari bizoherera ariko berekana n'amakenga ku mutekano w'ibikoko bihatungiwe byahora biri no mu bikwegera ingenzi ibi ni mu makuru yacu yo kuri uyu wa kabiri
Radio Indoni Culture ayavugwa mu nkino
Mwamaze kuvyumva n'umwanya w'inkuru yihariye ibijanye n'inkino tubashikiriza imisi yose ya mbere umunsi tukavuga urukino ruzwi nka gatebetebe canke gymnastique mu rurimi rw'igifaransa umuhinga mu bijanye n'ugo rukino Salvatore Bigirimana asigura ko ugo rukino kurukina bisaba ingufu n'ubuhinga byihariye umuhinga asanzwe ari n'umwigisha aranemeza ko rufise ico ruterera mu iterambere Olivier Kwizera niwe duteguriye inkuru yihariye inkino y'umunsi
Urukino bita gatebetebe canke amagendera n'urukino rwa kera kandi rukinwa cyane mu bihugu biteye imbere umuhinga w'ugo rukina akaba n'umwigisha wagavuga ko rukinwa n'umuntu
vya magendera vya gymnastique n'urukino rwa kera cyane hanyuma hari ibyo bagira kuri tapi hasi hakabizo basimba bavyita sodo cheval
Salvatore Bigirimana yerekana ko kenshi bakoresha amaboko uyo muhinga asigura ko hari ikibanza ugo rukino rukinirwa
n'urukino umuntu akina wenyine ni bijya bagira gatebetere bijya usanga abantu bacuramye henshi usanga bakoresha amaboko cyane hanyuma ugasanga ni babandi bashobora kwizungurukira mu kirere inshuro nyinshi ibyo bisaba rero ntushobora kwigirira nkajya bakinira ku kibuga cy'umupira bisaba ko buri muri mu nzu hariho itapi zabigenewe kugira ngo abakinyi ntibakomereke
urukino kandi rusaba umuntu akiri muto bigira imana yemeza ko umukinyabwirizwa kuba afise ingufu vyongeye ari mugu
ni nkino zikinwa n'abantu nko mu bigeme hoho batangura bakiri bato cyane
ku myaka ingana
usanga bari nko mu myaka inkindwi nta muntu ashobora kurenza imyaka 25 akiri muri ibyo bintu umuntu warukina usanga ari umuntu akomeye mubonye urabona ko ari umuntu akomeye kindi kintu usanga ari ukino rukinwa n'abantu bagufi bagufi
uyo muhinga amenyesha ko rukino rw'amagendera canke gatebetebe ruteza imbere umukinye ka n'igihugu
rurateza imbere igihugu cyo kimwe n'izindi nkino zose nuko ruba rufise abaruserukira mu nkino mpuzamakungu hanyuma rugateza imbere abarukina abarukina bivanye n'uburyo baronse ugasanga barateza imbere umuryango wabo bagateza imbere n'igihugu igihugu kikamenyekana
urukino rw'agatebete bita gymnastique uyu munsi mu gihugu niruteye imbere umuhinga Salvatore Bigirimana ashikiriza ko ishyirahamwe ku rwego rw'igihugu ryabwirizwa gufasha mu gushinga imigwi bita club ritaraba
Olivier Kwizera tugukengurukire kuri iyo nkuru yihariye iby'inkino wari waduteguriye ari hano turangirije aya makuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri mugoroba ku isaha 12 n'iminota 34 abafashije kuyatororokanya ndabakengurukire Matiyabo na Yesu nawe nyine yafashije amajwi arabashikira ndamushimire mugira umugoroba mwiza na gahwane